Et les Les Yeux d'Amérique. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu tariki 20 bitanguye gutera impari mu migambwe yari yishyize hamwe. Ejo ku munsi wa kane umugambwe CDP wafashe ingingo yo kuva mu runani rw'imigambwe ine ruzwi ku izina rya Kira Burundi wari rumaze indwi imwe rushinzwe.
Kirangira cya serukira CDP n'ibisanzwe ibyo birasanzwe ariko twebwe ntawe gushika ubu turatora kuko tutacyafise umwanya gushika itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu.
Uyo ni Aloys Baricako umukuru w'umugambwe RANAC umwe mu migambwe yashinze urunani Kira Burundi. Mbere yuko dushika kuri iyi nkuru hamwe n'izindi nkuru zo mu karere k'ibiyaga binini tubafitiye, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Igihugu cya Nigeria kuri uyu munsi wa gatanu cyatangaje umuntu wa mbere yanduye umugera wa corona muri icyo gihugu cyo mu karere ka Afurika yo munsi ya Sahara. Umushikiranganji w'amagara y'abantu w'icyo gihugu Osagie Ehanire yatangaje ko uwo muntu ari umutaliyani akorera mu gihugu cya Nigeria yari aje Iraq. Igihugu cya Afurika y'Efo kigiye gutahukana abanyagihugu bacu barenga ijana bugaraniwe muri mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa, ahatanguriye kuboneka abanduye umugera wa corona. Perezida Cyril Ramaphosa yategetse ejo ku munsi wa kane kwa abanyagihugu biwe batahukanywa inyuma yaho iyo miryango ibasabiye leta akatari gake. Leta ya Afurika y'Efo igereranya ko abanyagihugu bayo bashika 199 ari bo boba bari mu gisagara cya Wuhan, ariko 132 nibo bamaze gusaba ko bakeneye gutahukanwa. Nta n'umwe muri bo aragaragaza ko yanduye canke afise ibimenyetso by'uwo mugera. Naho umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS aragabisha ko icyo kiza cy'umugera wa corona canke COVID-19 cyashitse ku rugero kuko isi ifata ingingo zikomeye. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayoboye OMS avuga ko ibihugu byose bikwiye kwitegura ko uwo mugera ushobora kurigita amasinzi y'abantu ku isi. OMS ishikiriza ko ibitigiri by'abandura mu Bushinwa bisa n'ibigabanuka mu gihe uwo mugera uriko urakwiragira ariko mu murindi munini mu bindi bice by'isi, ariko yavuze ko uwo mugera ushobora kurwanywa igihe ibihugu byose byofata ingingo zibereye. Ikigega mpuzamakungu FMI ejo ku munsi wa kane cyarasubiye kunagura imigenderanire na Somalia inyuma y'imyaka 30 yari iheze iyo migenderanire yarahagaze. Icegera cy'umukuru wa FMI mu karere ka Afurika Hafeze Ganeme yashikirije ko Somalia yateye intambwe zihambaye mu guhindura ibitari bike mu gihugu kandi yerekanye ko bizobandanya. Somalia igiye gusubira guhabwa imfashanyo zo kwiteza imbere ku nyungu nkeyi. Imigenderanire yahagaze mu mwaka w'1991 igihe icyo gihugu cyinjira mu ntambara, ariko giherutse kugira utwigoro two kwisuganya naho kigihanzwe n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta z'Ubumwe za Amerika ziragabisha ko hari umurwi w'abihevyi uriko urategura kugaba igitero kuri imwe mu mahoteli akomeye ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Ambasade ya Amerika muri Kenya yasabye abagendera amahoteli kuraba cyane cyane bakibaguzwa ibibakikije no kumviriza amakuru mu binyamakuru mu bijyanye n'umutekano. Amerika yasabye abanyagihugu bayo bari Nairobi kumera amagabo kandi ariko ntiyavuze abagamije kugaba ibyo bitero n'izina ry'iyo hoteli abihevyi bariko bategura gutera. Abo bihevyi ntibavuzwe abari bo, ariko umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab umaze kugaba ibitero bitari bike mu gihugu cya Kenya. Abanyisiraeli bimirije kujya mu matora ku nshuro ya gatatu mu mwaka mu kwezi kuza. Abakurikiranira politike muri Israeli hafi babona ko ayo matora azoba nka referendum kuri Benjamin Netanyahu, umushikiranganji wa mbere wa Israeli atwaye igihe kirekire. Mu matora abiri ahitiye yabaye muri uyu mwaka yaba Netanyahu canke n'umugambwe wiwe Likud canke batavuga rumwe Benny Gantz nta numwe yabashije gushinga urunani rukwije intebe 120 zisabwa mu nama nshinga mateka kugira wemererwe gutsinda amatora.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abasirikare 29 ba Turukiya barishwe mu gitero cy'indege cyagirizwa Siriya mu buraruko bushyira uburengero bw'intara ya Idlib muri ico gihugu cya Siriya nyene. Umutegetsi arongoye intara ya Hatay muri Turukiya ihanura ubibe na Siriya avuga ko abasirikare bakomerekejwe n'ico gitero cy'indege batwawe kuvurirwa mu gihugu cya Turukiya ariko nta gitigiri cyabo yashikirije. Ku rundi ruhande ibinyamakuru muri Turukiya bitangaza ko ico gihugu casambuye ibiduga hamwe n'ibikoresho by'igisirikare cya Siriya na za kajugujugu. Turukiya isanga ifise ibirindiro 12 muri Idlib, akarere kagisigaye mu minwe y'abarwanya leta ya Siriya. Naye umushikiranganji w'amazi muri Ethiopia avuga ko igihugu ciwe kitazitabira inama igamije gusuzuma ivyerekeye ikoreshwa ry'amazi y'uruzi rwa Nile. Iyo nama Leta Zunze za Amerika yategekanya guhurizamo Ethiopia, Sudani hamwe na Misiri.
Turagushimiye Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, umunyarwanda Ben Rutabana ntiyashikanywe imbere ya sentare ejo ku munsi wa kane nk'uko vyari vyasabwe n'umucamanza Esther Nambayo. Abitavye sentare bagaragaje ko batamufise, ariko umucamanza mukuru yabasavye kuba bamugaragaje mu gihe c'indwi imwe. Maitre David Mushabe yunganira Ben Rutabana mu mategeko yavuganye na Venuste Nshimiyimana amusobanurira uko vyagenze.
Twagiye mu rukiko, ariko umucamanza mukuru atubwira ko yabonye indiko ebyiri. Imwe yaturutse mu biro by'ushinzwe amategeko mu ngabo za Uganda UPDF, bavuga ko batazi Ben Rutabana kandi ko batamufite. Yatweretse kandi imbaruwa yaturutse muri SIB, Special Investigation Bureau, biro bishinzwe amaperereza adasanzwe, nabyo bifite ahafungirwa abantu. Iyo barwa nayo yavugaga ko batamuzi, ko batamufite, bavuga ko nta kindi bashobora gukora.
However, the legal officer for the military,
ariko rero ushinzwe amategeko mu ngabo za Uganda yatanze ibaruwa imwe avuga ko ibikubimo bireba urwego rw'ubutasi rwa gisirikare CMI n'ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa polisi, kimwe n'ibiro bikuru by'umugenzacyaha. Ibyo rero nabyanze, nasabye rero umucamanza mukuru kubategeka kwandika buri wese baruwa ye, kubera ko ari inzego zitandukanye niko bari babisabwe kubikora buri wese ku giti cye. Nasabye ko basubiza ikibazo babajijwe cyo kugaragaza Ben Rutabana
official capacity. So I required them to have a response from each and every office.
Umucamanza yemeye ibyo nasabye, asohora urundi rupapuro rusaba buri rwego gusubiza ibyo rwasabye. Nguko uko byagenze, tukaba tuzasubirayo mu kwezi gutaha kuwa kane tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu. Nibaramuka rero bavuze ko batamufite, ubwo nyine tuzaba tugeza aho inzira irangirira, ariko nibamuzana bizaba ari ikintu cyiza.
Ariko se wowe?
Yego, niko ntekereza. Kandi gutekereza gutyo bishingira ku bimenyetso nabonye bivuye ku bantu bo mu muryango we n'imiryango itegamiye kuri Leta yampaye amabwiriza y'inkiko. Impapuro kandi z'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka zerekana ko yinjiye muri Uganda, ariko ntazerekana ko yose. Impapuro zerekana igihe yinjiriye, ariko igihe yagombaga gusohokera ntiyabikoze. Rero nta bimenyetso by'uko yasohotse bihari.
that he was arrested here in Kampala.
Ariko yafatwa hani Kampala n'abantu bambaye imyenda ya gisivile bamubwiye ko bakorera inzego z'umutekano. Rero nizeye ko ari muri Uganda ariko ntituzi neza aho aherereye muri Uganda.
Uwo muntu ushinzwe iby'amategeko wavugaga uwo mwari kumwe mu rukiko kuri wa gatatu mu gitondo hari urwandiko yazanye rwihariye rwaturutse mu rwego rw'ubutasi rwa gisirikare cyangwa se rwaturutse mu rwego rushinzwe umutekano w'igihugu.
No, he did not. He told us that the officials of the
Internal
Security Organization
are telling them that there was a few people around them to find out whether he was in the country or not. Then he promised to nyuma bemeye ko bazatanga urwandiko rusobanura ibyo babonye. Nta rwandiko rwavuye kushinzwe amaperereza ya gisirikare, nta rwandiko rwavuye ku muyobozi wa polisi, nta rwandiko rwavuye ku muyobozi ushinzwe amaperereza. Ibyo ni byo dushaka, ariko bagomba no kwandikira urukiko bakarusobanurira. Urukiko rutegereje kubona igisubizo cyanditse ku wa kane itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu, nibwo tuzasubirayo. Azaba ari saa yine n'igice za mu gitondo.
Mu Burundi, umugambwe CDP wafashe ingingo yo kuva mu runani rw'imigambwe ine ruzwi ku izina rya Kira Burundi rwari rumazindwi imwe rushinzwe. Intandaro yo kwifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mushikirizwa na Desire Yatungimana ari mu Rwanda.
Mu kiganiro kwa menyeshamakuru kuri wa kane, umunyamabanga mukuru umugambwe CDP yabwiye abamenyeshamakuru ibyari byarumvikanywe ko hagati y'imigambwe ine igishinga ugo runani ku igenekezo rya 19 kuno kwezi kwa kabiri. Sebastien Ntawongendera avuga ko abanywanyi ba CDP barindiye ko amatora aba bakabura.
Ugo runani rurashingwa hari ku igenekezo rya 19 ruhuhuma cabiraza biraca biraza hanyuma ndeka ndabibutse kugira ngo nubirize ukuntu ugo runani rwabandanije yuko mu ikoranire ry'umugambwe w'iseruka rukambye CDP bari twemeje yuko uzoje imbere aserukira ugo runani mu matora y'umukuru w'igihugu azova mu matora hanyuma kushika kuri uno munsi biko ndabayagira ivyugo runani si nuwo azaruserukira imbere y'amatora si nuwo wundi nayo matora yoba azoba canka tazoba kugeza ubu ntavyo tuzi vyadushize rero mu kwiyumvira ico twobandanya tugira kuko umwanya usa n'uriko urasahagurika.
Wari mu ndongozi z'umugambwe CDP avuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe bamaze kumva ko amatora y'umukandida atakibaye kandi ko hari uwundi mukandida bagiye kumenyeshwa bafashe ingingo yo kuva muri ugo runani.
Umugambwe w'iseruka rukambye CDP urakinjuye mu runani Kira Burundi. Ubwa kabiri nkuko nyene byari byavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe, umugambwe w'iseruka rukambye CDP uramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ushize imbere umushinga nta Anesthetic niyo nkuru kugira ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu azoba ku igenekerezo rya 2022.
Umukuru w'umugambwe Hanake umwe mu migambwe yashinze urunani Kira Burundi ntiyatevye kugira icyo ashikirije kuri iyo ngingo y'umugambwe CDP. Aloyse Baricako akavuga ko kubona indongozi z'uwo mugambwe zafashe ingingo yo kwidohora ari uburenganzira bwabo.
Iyo nama yo kuvukisha urunani twayigiriye mu biro nyene by'umugambwe CDP ni nawe yatwakiriye aratanga ijambo hanyuma arampa ijambo je nk'umukuru w'urunani. Wumva ibyo byose twabyiyumvire ryari? Ariko rero ibyo byose uko yoba bivuga sinzi ko yoba bivuga ntawe turumvikana ko kuya batamaze kumwumvikana tuba tumumaze kumushikiriza ubundi n'amakungu abarundi bakamumenya. Turacyari muri ibyo ngira yasanze amahirwe atowe umugwa ko aricyo gituma ashobora kuba yasukwaye kuko nawe yoba yashaka ko umukandida yoserukira ngira caserukira CDP n'ibisanzwe ibyo birasanzwe ariko twebwe ntawe gushika ubu turatora kuko tutacyafise umwanya gushika itariki z'icyano z'ukwezi kwa gatatu.
Amakuru ava mu runani Kira Burundi avuga ko umukandida yariko arategurwa ari Domitien Ndayizeye yigeze kurongora igihugu. Umukuru w'umugambwe Hanak akavuga ko tacoguza ko uwo yita umuhumure yobaserukira amatora y'umukuru w'igihugu. Aloyse Baricako akavuga ko iyo ngingo atakiza yonona.
Mbe murazi ko hariho abantu bashaka nk'ubu kuja mu matora mugabe adafise imigambwe, abigenga baronye ko hari intondome nyinshi z'abigenga. Nk'ubu hariho abigenga bamaze kuza kudusaba ko boza kwinjira mu runani. Urumva twakira nk'abanwanyi baguma baza n'ibintu bisanzwe, kandi urunani rurabandanya kuko amateka aratomora ko umuntu ashobora kuvamwo. Za kwasera nake zari zatanguze nk'abantu benshi, ariko abasikanye mu matora ni bakeya. Hariho rero abantu benshi urugendo rero ruvuna bikabagora. Iyo hageze ko babona ko ikibanza biyumvira cyambere batakironse, bica bibagora.
Umukuru w'umugambwe Hanak Aloyse Baricako akavuga ko naho hari umugambwe wavuye mu runani kiri Burundi, ubwo runani rubandanya kandi gugururiwe umugambwe ari we wose wifuza impinduka mu Burundi. Gushika ubu nta uramenya aho imigambwe Pajide na Fedes ihagaze kuri iyo ngingo y'umugambwe CDP urongowe n'umunyapolitika Anicete Niyonkuru yaheruka gutahuka mu gihugu avuye mu runani Senared yitavye akamo ka leta ko kuza kwifatikanya n'abandi Barundi gutegura amatora y'imirije.
Inyuma yo kumva izo mpari zose ziri mu runani kira Burundi, Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'umuyobozi wa CDP Anicete Niyonkuru n'uwahoze ari President Domitien Ndayizeye. Bombi ntibitaba telefone zabo zigendanwa. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi kandi umukuru w'umuhari Morena uri hanze y'igihugu Mouvement pour la Renaissance de la Nation yandikiye icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe kugwanya ibyaha by'ihonyabwoko ko mu Burundi hashobora kuba ihonyabwoko. Ariko amashyirahamwe akorera mu gihugu hagati amenyesha ko nta muntu n'umwe yavuga ko ihonyabwoko rishoboka mu Burundi. Eroje wiri kaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mwikete ya rungiki ya damadi yengi chegera chumu nyamanga mkuru wa unuiki jeju huwa njivzaha vza genoside haga habga kopi mnyamanga mkuru wa mriyango umukuru kihuku chuburundi ya bakuru imijango ya Afrika na kareka Afrika useruko umukuru muhali Morena uharani la ihabu uzwa juburundi ya emeza kuhali linde dilindiri yubgoko bugawa tusavamo izdo kurusikiri ya wivugafati ye kutunga bugawa nuba mwe ba mwe biiti lila bugoko bugawa hutu wa mazimisi baku ilagiza majuni nyandiko kwa batu utibatige zabichu wa mburundi kandaru kubarabira hagufi ura musabzi umutwe bakawumena. Iruhande yibi hari n'ikindi kimenyetso rufikira abona nk'ikitabesha.
Mbere ubuho umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi uri kukoresha imigwi washizeho nka za Severe na za CNTB n'abandi kugira wikundwe akaze kuri zina munyagihugu w'umuhutu wese. Harageze ko twuguruka amaso n'ubwenge, benyuje mu kwemeza ko bariko barazura imibiri y'abahutu bishwe 72. Mbega yemwe abantu ntibakigira isoni ubwenge, mbega ko tuzi kwabo babazura atari bo babishe kandi atari bo babahambye. Bamenya gute ko ibyo biziga ari iby'abahutu gusa? Bamenya gute ko ibyo biziga ari ibyo 72 gusa, ko hatoba harimwo n'abahambwe imbere canke inyuma ya 72?
Mugabo Jean Hakizimana arongoye ishyirahamwe Foricone Afrique wanyikimenyane na kamwana wa mama asanga uvuga icyago cy'ihonyabwoko mu Burundi muri kino kiringo asa n'uhuguza.
Tona ko mu Burundi atahonyabwoko rigishoboka abantu babanye neza, hari ukwishira no kwizana kw'abana bariye. Ahubwo tugahanura ko ata muntu yohendwa n'umunyepolitiki ngo aje mu bintazi avuga ko mu 2002 yabishoboka. Murabona ko twe twitegurira amatora, turabona aho n'abatutsi bose bari hamwe mu migambo itandukanye. Iyo bavuze ngo abajya n'amadosiye hariya, haba muri CNDD-FDD, haba muri IPONA, nuko seni hari ibyo isaba by'ubwoko n'ibitsina ko byubahirizwa. Ibyo nabyo bikaba byubahirizwa.
Hakizimana shimi bikorwa vy'umugwi w'ukumenya ukuri no kunywanisha Abarundi Sever anafise icahanura Abarundi muri rusangi.
Kandi turashima ko no mu Sever uri kurakora kukahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya batsimbataza amahoro, urukundo, ubumwe na demokarasi n'agataka kazi na muntu. Ashitwa dutera kamo ko Abarundi bose botaha, tugatera kamo ko bandaye bakigwa neze batahutse, tugatera kamo n'uwogira icyo akora kibi ahungabanije mugenzi we cyangwa uwundi ko yohanwa gutyo ntihagire uhungabanya ubundi yitwajije iki canke kiriya. Duterwa mu gwaruka na cyane cyane kubandanya rubana mu mahoro mu mpande zose.
Ibyo basangiye na Rufiki yabyemera agasaba ko bamatohoza y'abahinga bigenga kugira ngo Abarundi bareke kwama mu njyane z'amoko.
Ni igiki gushika ubu kibabuza guhamagara abahinga baoni karuhariwe mu matohoza y'amahonyabwoko ngo berekane ku mugaragaro neza abakoze honyabwoko n'abarikorewe ubwo bwoba bafise bwo guhamagara abo bahinga ngo bemeze ingene abatutsi aribo baba barakoze ihonyabwoko rya 72 buva guki nibahamagare incabwenge impuguke zavyigiye zibizi kandi atawuzegamiye zitwereka abarundi twese ukuraho kuri tureguma twirirwa turatana ko imyikomo
mu Burundi abahutu n'abatutsi bama batana ko mwikomo kubijanye no kwita genocide ubwicanyi bwabaye muri kahise ubwo mu 1972 bwahitanye abahutu benshi abasigwa n'abiciwe bashaka ko bwitwa ihonyabwoko mbere bakaba baherutse no kubisaba mu Gwisever mu gihe abatutsi biciwe mu 1993 n'amashyirahamwe ahagarariye imiryango yagandaguriwe ababo bashaka ko ubwo bwicanyi bwofatwa nka genocide intwaro zose zakurikiranye mu Burundi uretse ya Sylvestre Ntibantunganya yatwaye hagati y'ukwezi kwa kane 1994 n'ukwindwi 1996 nta nimwe yigeze itakaoni kugira ngo irongo ikabahinga bigenga bokwerekana bishe n'ibihano bibakwiriye hamwe n'abishwe n'inshumbusho abasigwa boronswa co kimwe n'ingene amahano yashikiye u Burundi mu biringo bitandukanye yo kuyitwa mu kwezi kw'icyenda 2016 hari umugwi w'abahinga ba ONU watanze cegeranyo ko hari inde rya genocide rishobora kuvyara karambaraye mu Burundi ico gihe imigambwe iri mu gihugu hagati n'amashirahamwe yahurikiyemwo ubwoko bwose bahamagariye abanyagihugu kuvyiyamiriza bihereza amabarabara na cane cane ku migwa mikuru y'intara n'umugwa mukuru w'igihugu wari Bujumbura abagize raporo nabo bagirwa ibicibwa ku butaka bw'u Burundi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ingabo z'u Rwanda zoba arizo zagiye guhasha imigwi y'abagwanya leta y'u Rwanda bafise ibirindiro muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Ivyo vyumvikanye mu kiganiro umuyobozi w'ingabo mu gisagara cya Kigali no mu ntara yo mu Buseruko General Major Mubaraka Muganga yagiranye n'abatwara abantu ku mapikipiki mu gisagara cya Kigali ku munsi wa gatatu. Eric bagire ubusa dufite ibindi kuri inkuru.
Kungingo y'umutekano umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali n'intara y'Uburasirazuba General Major Mubaraka Muganga ubwo yari n'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa gatatu yagarutse ku mfuza bamwe mu bari abasirikare bakuru mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda nka Lieutenant General Sylvestre Mudacumura wo muri FDLR wapfuye mu mwaka ushize 2019.
Abitwa ba Mudacumura abitwa bande bose bariyo ngiyo barafumbira amashyamba ya Kongo nta kundi twabigenza ariko nabo bandi bose bari bagifite ibyo bitekerezo bibi ubu hari ahitwa ku Mukamira hari abagera kuri 350 n'abandi bifuzaga kuba baduteza umutekano muke nicyo ngo bifuze kandi ubundi ntambara zose zigira impamvu ariko abo bavandimwe bandi nta mpamvu babona.
General Mubaraka Muganga kandi mu kiganiro yagiranye n'abamotari bo mu mujyi wa Kigali abibutsa ko bagomba kugira imyitwarire myiza ibaranga yanizeje ko leta ifitiye abanyarwanda gahunda nziza ziterambere mu myaka izaza.
Izo ntambara rero abo bifuzaga iyo ngiyo ngira ngo zarangira iyo ngiyo ariko ntabwo birangira bityo kubera yuko twe turateganya ibintu biremereye ikibuga cy'indege cya Bugesera imihanda baragenda bayongera umuturage wese akirembe y'imyaka 2030
kwezi kwa gatandatu ibihugu bisaga 50 byo mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza. Umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Iburasirazuba yasabye abatwara abagenzi kuri motoko buri wese yaba ijisho rya mugenzi we mu kwicungira umutekano kugira ngo iyo nama ya Commonwealth itazazamo kidobya.
Duhereye ku nama yo mu kwa gatandatu ejo bundi izadushigira amafaranga nawe yababwiye nakangari ni menshi kubi kandi buri muntu azabonaho. Abaturanyi rero inkuru nk'iyo njye ntabwo baba yifuza bagira Imana ariko ntabwo ari Imana ni ibyago ntabwo iyo nama yaba kuri bo kandi twe tugomba iyo nama igomba kuba ahangaha kuko nyuma iyo nama perezida wacu azaba ayobora imyaka yindi ibiri abandi bose baraho ntawemere kuvuga imyaka ibiri murumva rero ko tuyikeneye kurusha abandi bose niba tuyikeneye kurusha abandi bose duhera kubungabunga umutekano duhereye ku mupaka niyo mpamvu buri mumotari ugenda iyo wumva ibikorwa byanyu navuze dukumira icyaha kitaraba buri wese ari ijisho rya mugenzi we dutangira amakuru ku gihe kandi vuba kuko hari ikintu gihagarikiye gahunda gitoya mwese ibihombo byabageraho.
Mu mwaka ushize 2019 nibwo hakunze kumvikana impfu za hato na hato za bamwe mu basirikare barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda abandi bagafatwa bakohererezwa ubutegetsi bw'u Rwanda ubu bari mu nkiko. General Mubaraka Muganga yavuze ku bandi bari abayobozi muri iyo mitwe basaga 300 baherutse kugezwa mu Rwanda bakuwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Baba ni 350 ni abayobozi abiyita abayobozi harimo n'uwitwa Herimana umwe wari warasimbuye Sankara ari we muvugizi wa CNLD na wari hari baravugira mu kamira ngira none hatangira makuru uko ni aba bazatumara rwose ibiki ariko ni rwa Rwanda bagakora nabi tukabakorera neza bagakora nabi tukabakorera neza ariko ntabwo twaguma muri ibyo
mu bihe bitandukanye makuru ataremejwe n'urwego runaka yavugaga ko ingabo z'u Rwanda arizo zambukaga Kongo kurwanya no gucyura bamwe mu bari mu mitwe y'urwanya na makuru yakunze kwamaganirwa kure n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakavuga ko ibyo byakorwaga n'ingabo za Kongo FARDC hari kunshuro ya mbere mu ruhame humvikana umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda mu mvugo iziguye yumvikanisha ku Rwanda rushobora kuba rwa rufitemo akaboko
uko jawe ntambara ndazikene ariko iryo ngiye none se mudacumura imyaka 70 aracyarwana gye wa 55 oya nkeneye ko duhurira iyo ngiye ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiye ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda eya ntarwo tukigenda n'amaguru ubundi twaruhaga tugenza amaguru cyagihugu kituruta ubundi n'inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9 ariko ubu Rwanda eya hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira insinzi
igihe twateguraga iyi nkuru twahamagariye to na Colonel Nosa Munyengango tugira ngo agire icyo avuga kuri aya makuru General Mubaraka Muganga avuga yo kuba ingabo z'u Rwanda arizo zambukaga ikongo zikoresheje societe y'indege Rwandeya mu kurwanya no gucyura batavuga rumwe n'ubutegetsi umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yabwijwe irya Amerika ku cyo kiganiro cya General Mubaraka Muganga n'abamotari atacyumvise yavuze ko yarimo ajya mu nama ariko ko aza gufata umwanya uhagije akacyumva akanabaza General Mubaraka muganga icyo yashakaga kuganishaho ubwo yavugaga ibyo nyuma akaza kutuvugisha ku butegetsi bwa Bwana Antoine Tshisekedi Tshilombo utegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biboneka ko imibano y'igihugu cye n'u Rwanda yarushijeho kuba myiza Bwana Tshisekedi yigeze no gutangaza ko nibiba ngombwa zitabaza ibihugu by'amahanga mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yakunze kuyogoza Kongo kandi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yavuze ko igihe u Rwanda rwasabwe uwo musanzu rwa utanga
So we have been waiting and I am glad that
tuzabafasha twari twabitegereje kandi ndishimye cyane kuba dufite umuntu hariya uvuga ko ashaka gukorana n'abaturanyi mu gukemura kiriya kibazo kuko kimaze igihe kandi kigira ingaruka kuri Kongo kigira ingaruka ku baturanyi natwe twese rero nta mpamvu yo gukomeza kurebera icyo kibazo tukemera ko gikomeza ku rwego kiriho ntekereza ko mu byukuri nishimye kuko uburyo perezida wa Kongo agiye kubikora niko twabitekereza
That's what
you're thinking about. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane 2019 nibwo sosiyete y'u Rwanda Rwandeya itwara abagenzi yatangiye gukorera ingendo zayo ikinshasa mu gihugu cya Congo. Bagira ubusanzwe irya Amerika I Kigali.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
My girl, you are better than me. Hakuna mwingine kama we. Sifa zote mina mpaya we. You are cooler than them. My girl, you are better than me. Hakuna mwingine kama we. Sifa zote mina mpaya we. About you, I will love you forever.